Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteranye kuri uyu munsi wa gatanu itariki 4 y'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2014 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateranije ibiganiro byo munsi.
Numva ari icyemezo gifite kubwanye no bari kuri ufite akamaro kubera ko ubundi intambara yari yose ahujyanisha ibiganisha ku mahoro. Intambara itagira amahoro. Nkanya mubano mpuzamahanga amahoro ni nk'aho ari igikombe n'ibihugu kugira mu rwego rw'umupira w'amaguru abantu turi guharanira ko batwara kiriya gikombe.
Uyu ni Mashimango Abubakar, umuhinga yanonosoye ibyerekeye ingwano. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Jeni mu Kankusi. Mwamutereza Jeni utubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Waramutse Frederic, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuhere muri Israeli. Ingabo za Israeli zirimo kujya gutanga inkunga ku mupaka wa Gaza nyuma y'uko umubare wa za rokete ziraswa zituruka ku butaka bw'abanyepalestina wiyongereye. Indege za Israeli zarashe zibasira Gaza aho nijo kwa kane mu gihe abarwanyi bakomeje kohereza za rokete mu majyepfo ya Israeli. Urugomo ruje mu gihe umwuka mubi uyongera biturutse ku bwicanyi bwahitanye umusore w'umwarabu mu burasirazuba bwa Yeruzalemu, bikabikekwa ko ari ubwicanyi bwari bugamije guhorera abasore batatu b'abanyayisraeli bishwe. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda yaburiye ko igitero gishobora kugabwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe kiri ku birometero 40 mu majyepfo y'umurwa mukuru Kampala. Ambasade yabitangaje ku rubuga rwa interinete ivuga ko nk'uko abashinzwe umutekano babivuga hari ibintu bisobanutse bigaragaza ko umutwe utazwi ukoresha iterabwoba ushobora kugaba igitero ku kibuga cy'indege kuwa kane aho nejo kwa kane tariki 3 z'ukwezi kwa 7 hagati ya 3 na 5 z'ijoro ku isaha ya Entebbe. Ayo masaha yarangiye nta kibaye. Ambasade yavuze ko yabonye amakuru kuri icyo gitero yaturutse muri polisi ya Uganda. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika serivisi y'icyongereza kuri Afrika, Inspector mukuru wa polisi Kari Kayihura yavuze ko nta makuru nk'ayo aburira yahaye ambasade, ariko yavuze ko polisi yarushijeho kurinda ikibuga cy'indege, avuga ko icyo kibuga gifite umutekano. Igisirikare cy'Amerika cyemeje amakuru havuga ko cyongereye ingabo muri Somalia zagiye gufasha ingabo za Afrika n'iza Somalia guhashya inyeshyamba za Kiisilamu. Umuvugizi w'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika kuri Afrika Benjamin Benson ejo kwa kane yabwiye Ijwi rya Amerika ko umubare w'abatoza mu bya gisirikare n'abajyanama hamwe n'umubare muto w'abahuzabikorwa bari muri Somalia gushyigikira ingabo z'amahoro za Afurika yunze ubumwe n'izishinzwe umutekano za Somalia. Umudepite muri Somalia yaraye yishwe mu mutwe w'abarwanyi wa Al-Shabaab uvuga ko ari wo wamurashe. Mohamed Mahamud Haid yishwe ejo kwa kane ubwo abagabo barafite imbunda barashe bakungikanya ku modoka ye mu murwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Umudepite wari kumwe na Haid muri iyo modoka witwa Abdullahi Ahmed Chonka yabwiye serivisi y'Isomali Ijwi rya Amerika ko abateye iyo modoka bari mu modoka yari iruhande rwayo nuko bararasa. Yavuze ko uwarindaga umutekano wa Haid yahise nawe arasa, ariko ko nawe yarashwe akicwa. Abashinzwe urwego rw'ubuvuzi batangaje ko bafite imigambi yo kurandura igituntu mu bihugu birenga 30 iyo ndwara igaragaramo ku kigero kiri hasi. Mu bihugu bigera kuri 33 hatangazwa abantu bari munsi y'ijana banduye igituntu ku bantu miliyoni imwe. Ibyo bihugu na za teritwari birimo Yorudaniya, Leta Zunze z'Abarabu, Malta, Cisjordania na Gaza. Ibyo bivuze ko buri mwaka ku isi hari abantu 155,000 bandura n'abapfa bagera ku 10,000. ingamba nshya abashinzwe ubuzima ku isi bateganya ni ugukora ku buryo hazajya haboneka gusa abantu batageze ku 10 ku bantu bandura igituntu buri mwaka. Impuguke ziri mu nama Roma ziyemeje ko ibyo bizaba byagezweho mu mwaka 2035. Intego igamijwe muri iyo gahunda nuko mu mwaka 2050 indwara y'igituntu izaba yararanduwe mu bihugu ikibonekamo. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko kurandura igituntu bivuga ko umuntu umwe gusa kuri miliyoni imwe ariwe waba wandura igituntu buri mwaka. Umutegetsi mu ishami rya ONU ryita ku buzima Keiji Fukuda avuga ko icyorezo cya Ebola muri Afrika y'Uburengerazuba gishobora kuzamara andi mezi menshi. Cyakora Fukuda yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ejo kwa kane ko nta kuntu umuntu ashobora kumenya neza ahandi hantu icyo cyorezo gishobora gukwirakwira. Ibyo yabivugiye muri Ghana ejo kwa kane hasojwe inama y'iminsi ibiri yihutirwa y'abaminisitiri b'ubuzima n'izindi mpuguke. Icyo cyorezo rero kimaze kwica abantu 367 muri Guinea, Liberia na Sierra Leone.
Urakoze Eugene Kumakuruheje kudushikiriza naho mukanya. Ambasade ya Leta Zunze Amerika I Kampala mu gihugu cya Uganda yaraye itangaje ko hashobora kuba igitero cy'iterabwoba ku kibanza cy'indege cyo mu gisagara cya Entebbe kiri ku bilometero 40 uvuye ku murwa mukuru Kampala. Mugenzi wacu Edi Rwema niwe agiye kudushikiriza inkuru.
Iryo tangazo ryashyizwe ku rubuga rwayo rwa interineti. Ambasade yanditse ivuga ko ikurikije amakuru y'ubutasi ifite umutwe w'iterabwoba utazwi wateganyaga gukora igitero kuri icyo kibuga kuri uyu wa kane hagati ya 3:00 na 5:00 ku masaha yo muri Uganda. Ambasade ivuga ko amwe mu makuru kuri icyo gitero yakesha polisi ya Uganda. Ibi bibaye mu gihe kandi abategetsi ba Amerika hano I Washington bavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteganya kongera umutekano kuri bimwe mu bibuga mpuzamahanga kubera impungenge z'uko Al-Qaeda yaba irimo gukora za bombe nshya zishobora kunyuzwa mu byuma bitata ariko ntizigaragare. Mu kiganiro yahaye serivisi y'icyongereza y'Ijwi rya Amerika, umukuru wa polisi ya Uganda General Kale Kayihura yanze kwemeza cyangwa guhakana iby'ayo makuru. Avuga ko amakuru ajyanye n'ibitero by'iterabwoba atari ubwa mbere bayabona.
The terror threat is a reality in today's world and our region is not spared the threat.
Ikibazo cy'ibitero by'ibyihebe ni ikibazo cyugarije isi yose muri iki gihe turimo kandi nta wakwirengagiza ko ibyo bibazo bishobora kwibasira akarere kacu n'igihugu cyacu. Icyo ibi bivuze nuko amakuru yose tubonye nubwo rimwe na rimwe aba ataratohozwa neza biba ngombwa ko tuyakurikiranira hafi. Amakuru rero yatanzwe na ambasade aburira abantu ko hashobora kuba ibitero bakavuga ko ari twe twayabahaye, sibyo, ntayo twabahaye. Icyakora kuri twe amakuru ajyanye n'ibikorwa by'iterabwoba si mashya. Ibi ariko ntibitubuza gufata no gushyiraho ingamba zijyanye no gukumira ibitero by'iterabwoba. Icyo nakubwira rero nuko ikibuga mpuzamahanga cya Entebbe kirinzwe kandi umutekano ari wose. Kuva mu mwaka w'2010 ubwo ibyihebe byatugabagaho ibitero mu gihe cy'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, twakajije umutekano mu rwego rwo kurinda umutekano w'abagenzi. Kugeza ubu rero ayo makuru ku bitero nta ngaruka yari yagira ku mikorere y'ikibuga cy'indege cya Entebbe cyangwa se ingendo z'indege kandi ntibikwiye gutera abantu ubwoba. Tubibutse ko mu mwaka w'2010 umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab wagabye ibitero mu murwa mukuru Kampala bihitana abantu 78. Icyo gihe ibyo bitero byagabwe mu maresitora abiri yerekanaga umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Uyu mutwe kandi ni nawo wagabye ibitero ku nzu y'ubucuruzi ya Westgate mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya. ibihugu bya Kenya na Uganda bifite ingabo zirinda amahoro n'umutekano muri Somalia.
Inama mpuzamakungu jeje gutsimbataza amahoro mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini ejo bundi yaremeje ku bitero bya gisirikare bidakwiye gukorwa ku bagwanyi mu rwi FDLR mu kiringo cy'amezi atandatu. Etienne Karekezi nibyo agiye kudushikiriza.
Nibyo Frederic, uwo n'umwanzuro wafatiwe mu nama y'abaminisitiri banyu n'amahanga bayagiranye mu murwa mukuru wa Angola Luanda ejo bundi kwa gatatu. Ibihugu byari bigize iyo nama y'akarere birimo Angola, u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Centrafrica, Repubulika ya Congo, Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, Kinshasa, Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo, Sudani, Tanzania na Zambia. Frederic kandi kugira ngo twumve neza iki cyemezo uko giteye, twiyambaje impuguke mu bibazo by'intambara n'amakimbirane muri Afrika yo hagati. Ni Bwana Mashimango Abubakar akurikirana cyane ibibazo by'amakimbirane mu karere k'Afrika yo hagati.
Numva ari icyemezo gifite kubwanye neza ari icyemezo gifite akamaro, kubera ko ubundi intambara yari yose aho iganisha ku mahoro. Intambara itagira amahoro cyane mu bantu mpuzamahanga, amahoro ni nk'aho ari igikombe n'ibihugu tukavuga mu rwego rw'umupira w'amaguru. Abantu bose bari guharanira ko batwara kiriya gikombe cy'umupira w'amaguru cy'isi yose. Mu ntambara rero amahoro ni cyo gikombe abarwana baba baharanira. Ikibazo ni uburyo bwo kuyageraho, nicyo kiba giteye inkeke kandi kiba giteye ibibazo, kuko aho buri muntu aba arwanira inyungu. FDLR ni nk'umutwe w'inyeshyamba zirwanira gutahuka mu Rwanda. Baranabigaragaje kenshi ko wifuza gutaha, ariko uburyo batumvikanaho ni uburyo bwo gutaha hagati y'u Rwanda na FDLR. Numva rero kuba FDLR yarafashe ingamba zo kuba umutwe wa politiki n'ibindi mitwe yose ya politiki, ni byiza cyane ko ishyira intwaro hasi hanyuma ikajya ku rugamba rwa politiki.
Mwese mwareba Bwana Mashimango, mukurikije ubunararibonye n'ubumenyi mufite ku bijyanye n'ibibazo by'amakimbirane n'intambara ku isi, musanga kuba FDLR ihawe amezi atandatu tuvuge ko ishyize intwaro hasi birahagije ko amahoro azagaruka muri kariya karere koko?
Nintambwe ntabwo ariyo ari ikintu bwo ntabwo ari na FDLR ngo zirwana muri kariya karere. Hari n'abamayimayi, hari n'indi mitwe myinshi irwana, hari n'aba ADF na rubani bajya muri mukuru bari muri utwo turere. Ariko icyo kibazo cya FDLR nacyo ni ikibazo ngororangingo, kuko ni cyo kibazo gituma u Rwanda rumva kandi rufite ishingiro wo kuvuga ko rwaba rushingiye ku cyo bita droit de poursuite, kuko n'abanyamerika n'abanyaburayi nabo bashaka abateroriste bajya mu bihugu bashaka mu bihugu bindi. U Rwanda rero rushinzwe kuri izo ngizo, nubwo FDLR ibyo ntahemera ko ari abateroriste, ariko nemeza ko bituma cya cyemezo cy'u Rwanda cyo kujya gutera muri Congo ngo mujye guhiga abanzi barwo cyaba kivuyeho. Ya bindi bavuga ko abandi bavuga ko ari urwitwazo, abandi u Rwanda rukavuga nabwo natwe umutekano wacu umeze nabi kubera abantu bafite intwaro bari muri Congo. Urwo rwitwazo cyangwa izo mpamvu zaba zivuyeho, noneho hakarebwa ubundi buryo abo bantu ari FDLR yasubira mu Rwanda anurwana narwo bagasabwa n'uko ubuyezi byose. Umuntu iyo abantu barwana barwana, umuntu ajya mu mishyikirano n'uwo barwana ntabwo yajya mu mishyikirano n'uwo bumvikana, nubwo amaherezo y'inzira ni mu Rwanda narwo bizagira ngo arwumve ko ugomba kuganira n'abari abanyarwanda kugira ngo nabo bazakire ibyo mu gihugu cyabo, ko nabo bafite uburenganzira.
Murakoze cyane, ndabashimiye Bwana Mashimango Abubakar, ni impuguke ikurikirana cyane ibibazo by'amakimbirane n'intambara mu karere ka Afrika yo hagati.
Mu Burundi abanyagihugu bavuga ko kuvuga ukuri biterezwa gushyirwa imbere kugira ngo amabi yakozwe muri kahise agirwe umuziro. Ibyo bishikirizwa na Olari Nibizi, umwe mu bantu bagiye kubaza abanyagihugu ibyifuzo byabo ku bijyanye no gushyira ukuri ahabona. Ibyo abivuga isunze ko hari abatari bake bifuza ko hoba ikigongwe cy'ikivunga. hari mu Uganda shirahamwe akat yatungarije go kuraba ingene hoshirwaho umurwi ukuvuga ukuri n'ukunywanisha abarundi ubizwe n'abantu ataca habagirizwa inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Tabita Mukamason
kugayira ari nibizi abatoye itegeko rigenga umugwi ukuvuga ukuri n'ukunywanisha bashigikiye ikidashoboka
ikigongwe ntigitogwa ikigongwe gica mu bintu byinshi byuko umuntu abanza akamenya uwamubabaje uwarenza amategeko gushika hababaza abantu nawe akamenya ko yakoze ikibi hamawo bose nawo bagahura mu gihe bahuye hari icyuko mu bibi byakozwe haboneka ko hari bibi bitashobora kubabarigwa naho umuntu yavuga ati sinibabaze reka ndamurekurire mugabo usanga ari kibi cyakorewe amakungu cyakorewe kiremwa muntu uwari we wese kidaharigwa gitegezwe guca mu bihano gishobora guca mu bihano bya bihano byo kumubiri cyangwa byo kumutima hanyuma rero ikigongwe kikazoza bukebuke
umfasoni era nibizi umwe mu bagiye kubaza abanyagihugu ivyifuzo vyabo kubijanye n'ugushira ukuri ahabona n'ukunywanisha abarundi iryo tegeko nigerekana ubutungane ivyo bigashobora gutuma ingwano isubira kubaho hano mu Burundi umusuri zina
kandi ivyo byabaye bizoheza byitwe kirazira kubera hazoheza hakaba ubutungane mu gihe iryo tegeko biterekana kana na gatoyi ku butungane biterekana yuko umuntu azokwagirwa n'ivyaha azohanwa urumva ntandahira izobikihari yangwano neje zosubira umwe yakora ikibi neje azogisubira umva ko atakigongwe kihaba mu gihe witeze ko nejo buca biba kandi naco gikurikira nuko baheza abantu bagashumbusha mugabo n'igihugu co nyene kikamenye ko hari kibi cabaye hari habantu babuze ibintu hari habantu babuze ubuntu kubera ibihe by'ubuhungiro ibihe by'ukubona ibintu cyazira ko kiremwa muntu akoregwa n'ivyo no gukomeretsa umuntu
nayo Ruwi Marie Ndorera umwe mu bagize amashyira y'amadarani n'ivyicaro vya politike uwo mugwi warukwiye kujaho babanje kwerekana amazina y'abantu bazowujamwo kugira abanyagihugu bagira ico babavuzeko
bisabwa n'amategeko yuko ata muntu yakoze ivyaha yoja muri uwo mugwi cyo gituma rero twebwe twahanuye inama nshinga mateka yuko boreka abanyagihugu bose bakashikirizwa icese amazina yabo bantu 33 bazotanga mu nama nshinga mateka kugira ngo batoremwo 11 kajyo bazaba bahaye abanyagihugu bemere kandi bavuge ko bamenye bagira ico bavuze ko hari gihe wasanga hari ibintu batari bazi bakabimenyeshwa n'abanyagihugu abanyagihugu bashobora gutanga n'ivyemeza yuko abo bantu koko badakwiye kuja muri uwo mugwi
amukamenya ko abifuza kuja muri uwo mugwi wo kuvuga kuri n'ukunywanisha bazoheza gutanga amadosiye yabo itariki 14 z'uku kwezi kw'indwi ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
itubibutse namwe nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu kirwanda mushora kuturungikira ivyimviro vyanyu hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde quando a bola chega lá. Unahoni wa mwanya wa kuwashikiriza kiganiro ku byerekeye higanwa mpuzamakuru mu by'umupira w'amaguru riri kubera mu gihugu cya Brazil mbega izo nkino ziriko zigenda gute twumvize ikintu cy'akazi na Desire Atuyimana
kubakomeje kutwumva rero ubu noneho tugane muri Brazil aho irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mundiali kuri wa gatanu rikomeza aho rigeze muri kimwe cy'akane dutumiye kuri telefone mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Bujumbura mu Burundi Desire ndakuramukije urakomeye
ndaho ndakomeye Etienne
Desire kuri wa gatanu kimwe cy'akane nibwo gitangira muri Brazil aho abakunzi ba ruhago biteze imikino ibiri ikomeye umukino umwe Desire urahuza ikipe y'Ubudage n'Ubufaransa wowe uyu mukino urabona ute Desire
numukino utoroshe na gatoya uvuga ko nibintu byinshi hagati y'Ubudage n'Ubufaransa iminsi yose igihe bagiye barahura ntizigeze byoroha kandi ugiye kuraba ukaraba n'amatsinda barimwo ingene babyitwayemwo yari miyerekanye gose ko ikomeye cyane irerekana umupira mwiza gose urazi ko bwaba Ubudage cyangwa Ubufaransa atamugwe n'umwe wigeze gutsindwa kandi bakaba bamaze gutsinda ibitsindo bike abafaransa bakaba bamaze kwinjiza mbere n'ibitsindo byinshi ugiye kuraba ugiye kuraba n'abakinnyi bakina mu gihugu mu mugwi w'Ubufaransa n'abakinnyi bakina mu migwi ikomakomeye ya Buraya cyo kimwe rero n'umugwi w'Ubudagi ufite abakinnyi benshi kandi kandi bakina mu mugwi wa Bayern Dominic basanzwe mbere barakina urukino rwa nyuma rwa Ligue des Champions cyerekana yuko ari urukino rutazoba goroshe na gatoya ababura ibintu bindi rero bavuga yuko muri urwo rukino na cyane cyane abadagi bazaba bafise icyo twita amahigwe matoyi cyane gusumba abafaransa kuba uravye azi experience ana ko umugore badagi ufite experience gusumba umugore wa Faransa ukinisha abakinyi bakiri bato cyane harimo abasore b'imyaka 2021 yerekana yuko hazokora cyane gose experience nawe ndi hoho n'urukino rutoroshye na gatoya nibaze yuko nibaza ko ibyo bihugu kari bibiri atanumwe ari kwifuza guhura n'uwundi
wareba aho mu Burundi abantu benshi muvuga na se muri aya makipe yombi iyubona bafana abafana cyane iyo bafana ni yihe ngaho
mu Burundi umugwi w'Ubufaransa harabavuga bati imigwi ya Afrika yarasezeye atigiye kuraba umugwi w'Ubufaransa naho bakina iburayi harimo abirabure batari bake bakavuga bati umugwi twoshigikira abandi bakavuga bati igihugu cy'Ubufaransa ni bavuga ururimi rwacu nako tuvuga igifaransa mu Burundi ururimi mvuze amakungu bakavuga bati Ubufaransa turashaka kubushigikira mugo hakaba n'abandi bavuga bati kuva kera turaje gushigikira ubudagi bwamwe bikomeye kuva kera cyane rwose bwamwegera ku nkino zikomakomeye na cyane cyane abayenda muri kabasa benshi bakundaga Bujumbura kubera ko nkino zikomakomeye ariko muri rusange ngiye kuraba abashyigikiye Ubufaransa basa n'abari na benshi ugereranije n'abariko barakunda igihugu cy'Ubudagi
undi mukino Desire uba kuri wa gatanu urahuza igihangange Brazil yakiye irushanwa y'igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu cya Colombia. Uyu mukino wose abantu barawumva baravugaho iki?
Ni umukino nawe nyine abantu bazi kandi babona kubera barakurikira z'inkino cyane gose igikombe cy'isi yose igiye kora mu Burundi cyarakurikiwe umwe biteye ubwoba. Ni ukuvuga rero ko Brazil byarabonetse uko ateye Brazil ya kera ariko umugwa wa Colombia wagiye batangaza abantu benshi gose werekanye urukino rwiza cyane gose ugiye kora abakinnyi babo. Umukinyi James Rodriguez azi kumutsinda bitanu muri kino gihe birerekana yuko umugwi wa Colombia waje muri izo nkino witeguye koko kandi muri atiko nawe nyine usanzwe uri mu karere cyo kimwe n'umugwi wa Brazil hariya muri Amerika y'Epfo abantu bakina umupira umwe kandi atabwoba berekanye kuva bagitangura gukina kuva rino higanwa ry'igikombe cy'isi bitangura byabonetse ko Colombia yagiye yiteguye koko mu gihe Brazil biboneka yuko atari ya Brazil abantu bamenyereye Brazil iboneka yuko muri uno mwaka naho ikinira muhira atakintu kinini yirerekana ugereranyije n'indi mitwe
noneho wareba abarundi muvugana aho ngaho muri aya makipe yombi Brazil na Colombia iyo ubona abashyigikira nihe bavuga bati yatambuka
ngaha mu Burundi abashyigikira nti ugiye kuraba nti barabati ujya mugwi tuzibona kushaka kurengana ahubwo kira baravye ukuntu umugwi wawukunda umugwi wa Brazil urakunzwe cyane gose ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba ariko naba bambaye impuzu za Brazil ni benshi yerekana aho ngaha mu Burundi umugwi wa Brazil ushyigikiwe cyane gose mu mugwi wa Colombia.
Desire Hatungimana mugenzi wacu ari Bujumbura mu Burundi dukomeje rero kubararikira ibiganiro byacu byo kuri wa gatanu aho tuzakomeza tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino twibanda cyane kuri Mundial. Desire urakoze cyane.
Murakoze Etienne.
Ijwi rya Amerika riri kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Intambara irengeje imyaka itatu muri Siriya imaze guhitana abantu barenga ibihumbi 162. Ku baturage b'igihugu bose babarirwaga muri miliyoni 20 intambara itaratangira, abarenga miliyoni 9 bari mu kaga gakomeye kugera naho miliyoni 4 muri bo badafite ibyangombwa by'ibanze nk'ibiribwa. Abarenga miliyoni 6 ni impunzi imbere mu gihugu cyabo, naho abandi hafi miliyoni 3 bambutse imipaka bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Hari abacumbikiwe n'abaturage bahasanze, abandi bari mu nkambi. Mu bihugu bituranye na Siriya, Libani niyo yahuye n'ingaruka zikomeye. Imaze kwakira impunzi z'abanyasiriya barenga miliyoni. Iki kibazo cyabaye imwe mu mpamvu zatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ajya gusura Libani ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatandatu. Yahatangarije ingengo y'imari y'inyongera y'amadolari miliyoni 290 igenewe abanyasiriya bari mu kaga imbere mu gihugu cyabo no mu bihugu byabakiriye. Bityo inkunga yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irarenga amadolari miliyari 2 nk'uko Ministre Kerry yabisobanuye.
There is still an enormous need on the ground that is not being met.
And I'm not going to stand up here and pretend that the $2 billion or the money we're giving today is enough. Also, for those refugees, just being supported in a refugee camp is not enough. It doesn't change their lives. It doesn't end the war. It doesn't speak to their day-to-day sense of loss and abandonment. And it certainly doesn't provide them with the long-term security and opportunity that they deserve.
Ministro Kerry ati bikenewe biracyari byinshi cyane. Niyo mpamvu nta kwirarira ngo miliyari 2 tumaze gutanga arahagije. Gufashiriza impunzi mu nkambi ntibihagije. Ntibihindura ubuzima bwabo. Ntibirangiza intambara. Ntibibahanagura marira y'ababo babura nibyo batakaza buri munsi. Birumvikana kandi ko bitabaha umutuzo n'abahirwe birambye bakeneye. Ministro Kerry yarakomeje ati twese uko tungana amahanga yose iyava kagera dufite inshingano zo kugerageza kurangiza iyi ntambara. John Kerry yasabye by'umwihariko ibihugu bifasha ingoma ya Bashar al-Assad gufatanya n'andi mahanga kugira ngo intambara yo muri Siriya irangire. Yasabye kandi amahanga yose agoboka abaturage ba Siriya gutanga inkunga yose yiyemereye kuboherereza. Ati ni ngombwa cyane rwose gutera inkunga Libani n'ibindi bihugu bituranye nayo bihura n'ingaruka z'intambara yo muri Siriya. Ministro John Kerry yashoje agira ati binteye ishema cyane kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga muri ibyo bikorwa.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese mwa duteza matwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo munsi ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Jeni Mukankusi atwibutse ibice bikuru bikuru byarimwize aya makuru. Jeni,
urakoze. Frederic, twabwiye ko ingabo za Israeli zirimo kujya gutanga inkunga ku mupaka wa Gaza nyuma yuko umubare wa za rokete ziraswa zituruka ku butaka bw'abanyepalestina wiyongereye. Indege za Israeli zarashe zibasira ejo kuwa kane zibasira Gaza, mu gihe abarwanyi bakomeje kohereza za rokete mu majyepfo ya Israeli. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda yaburiye ko igitero gishobora kugabwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe kiri mu birometero 40 mu majyepfo y'umurwa mukuru Kampala. Ambasade yabitangaje ku rubuga rwayo rwa interinete ivuga ko nk'uko amakuru y'abashinzwe umutekano abivuga, hari ibintu bisobanutse bigaragaza ko umutwe utazwi ukoresha iterabwoba ushobora kugaba igitero ku kibuga cy'indege kuwa kane tariki 6 ukwezi kwa 7 hagati ya 3 na 5 z'ijoro ku isaha yo muri Uganda. Igisirikare cy'Amerika cyemeje amakuru avuga ko cyongereye ingabo muri Somalia zagiye gufasha abasirikare ba Afrika n'abasomalia guhashya inyeshyamba za Kiisilamu. Abashinzwe urwego rw'ubuzima batangaje ko bafite imigambi yo kurandura indwara y'igituntu mu bihugu birenga 30 iyo ndwara igaragaramo ku kigero kiri hasi. Ingamba nshya abashinzwe ubuzima ku isi bateganya ni ugukora ku buryo hazajya haboneka gusa abantu batageze ku 10 ku bantu bandura igituntu muri mwaka.
Juti mwese mkundi la diyo jubidi Amerika vigano yutu wateguri yumose vigaru kengaha. Tuboneho kandi ya kanya kukushimila engineer ya dufashe mwinga bugizuma. Hamwe na Ali Masifa Tuma ya dufashe kwigiranya vigano yutu wateguri ye. Kuli mikromu alikumu na Federica Nkunikije. Ama kuruna yumu ashikirijwa na Jeni Mukankusi. Mwakoze kututega matwi. Mukanya kandi mushura kuandanya mukulikila na kigano giha ijambo wanyuanyi bila diyo jubidi Amerika. Abandanya kutukumviliza kuli FM na mwe. Nihagira umunja ni Mukanya. Nimutangwe kandi kumugoroba turabashikiza ibiganiro vya radio Ijwi ya Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.